kiganiro kihariye twitabye nyine muri ababayabwije ubujya Amerika ko muri kino gihe abanyororo bamerewe nabi cyane kubera umurengera w'ibitigiri
urundi twibonete kurenga umurengera bica bituma ingene bitabwaho bidaheza ngo bigende neza nk'uko byategerezwa urazi ko cyeza kwitaho nk'abantu 30 mugaba kwa 90 urumva ko bijanye n'ingene bitangene bakaburikwa ingene barara ingene bavugwa ibyo byose urumva ko bidaheza ngo bikomeze kugenda neza
ukudakurikiza imanza kwihutira gufunga abantu no guteza kurekura abanyororo bamaze gucibwa imanza biri mu bituma nyamukuru amabohero baguma bogaboga nk'uko ni muri aba twatende haja byemanga
ashobora kuvuga nk'ibintu bijyanye no gukurikiza imanza kuko urabyemye n'ibitigiri usanga kenshi burya benshi n'aba bataracibwa imanza hariho abakikurikiranwa mubwo basanga imanza ntiziracika kugira bamenye ko bera cyane bagira icyaha cyangwa ugasanga rero n'abaciriwe imanza ntibarekuwe ibyo na byo bikavana n'ingene amategeko akurikizwa mu bisanzwe uko byari bizwi ni uko umuntu afungwa ari uko atabundi buryo na bumwe bushoboka na yandi hoho icyiza cyari uko umuntu wese ashobora gukurikiranwa ku cyaha yagirirwa yidegenze ni uko umuntu wese ari muri izo nzego zitandukanye z'ubutungane cyangwa z'inyemeramabi yomenya ko atokwihutira gufunga ahubwo bobanza kuraba uburyo bwoshoboka ko bakurikirana abantu bidegenje
uwo mu rwego umaze iminsi ugaragaza ko hari ihonyango wajya amategeko cyane cyane mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura mu byerekeye uguhagarika abantu mu kivunga mugabo amashyirahamwe mpuzamakungu akorera ku bibazo by'agateka kazi na muntu mu Burundi awagiriza kutigenga kuri uyu wa kane abiri muri yo Human Rights Watch na IDHB yatoye urwandiko rubishimangira ijwi rya Amerika rimaze kurubona ryavuga na Clementine de Montoye umushakashatsi muri Human Rights Watch ku mugabane wa Afurika maze yatubwira igituma abanditse ibyo
les violations des droits de l'homme liées à la répression politique de manière générale.
Raporo za CNIDH mu Burundi zirinda kuvuga ku bintu bikaze n'inyango by'agateka kaje na muntu rifatiye ku bya politiki. Muri rusange raporo za CNIDH zivuga ibyiza gusa ku bategetsi b'u Burundi. Tugerageje kugereranya hari igihushana kinini hagati y'amaraporo yacu n'ay'uyu mugwi urabiye nko kubwicanya indengerabutungane abantu baborejwe gufa abafungirwa ubusa abanyuzwa aho ibyegeranyo bya CNIDH biterekana ukuri kandi ntibibemwo icyo kumbura
mu mwaka w'ibihumbi 2026
igisata mpuzamakungu giha amanota imirwi y'ibihugu bijejwe agateka kazi na muntu kizwi nkaganira mu gifaransa kizosubira gukorana kugira cige ku kuntu imirwi itandukanye yitwara mu kurindira ko hagera Human Rights Watch na IDHB babaye baritanga umurwi wo mu Burundi bagusabira kwakwa ikibanza kizwi nka statut A gihabwa imirwi yigenza neza.
Dans le passé, le travail de la CNIDH était indépendant et respectait les principes de Paris, qui sont les principes qui gouvernent les institutions nationales.
Muri kahise, umukuru wa CNIDH wakora wigenga kandi wubahiriza amasezerano ya Paris agenga imigwi y'ibihugu y'agateka kazi na muntu. Uyu munsi dusaba igisata kiyemejwe kuzoraba kitaka CNIDH statut A n'ikoraniro ritegekana mu gihe muri 2026. Ingano kubona ukutigenga kwa CNIDH n'ibikorwa byayo bitubahiriza amasezerano ya
Paris.
Ijwi rya Amerika ribajije umukuru w'uwo murwi uko abona ibi byagirije nta byinshi yashinze kwishura gusa yemeza kubwiwe ko n'ayo manota cyangwa ikibanza umurwi wiwe wari ukwiye guhabwa ibirenze.
Tugikwira gusa ko tubona ikirengeje nibaza ko mumaze kuzumva ko u Burundi ariko buserukira ibihugu byo muri aka karere mu runani rw'iyimigwi ishobora guteza kazi na muntu ku rwego rwa Afurika. Icyo ni ikintu cya mbere cyo gutahura ko batahura ko ibikorwa turi mu Burundi dukora bishimishije. Icya kabiri ni uko turi muri bamwe birirwa barafasha guhubura abandi bajejwe imigwi nk'iyi mu bindi bihugu bya Afurika usanga u Burundi ariko buriko buratanga akarorero. Rwa gatatu wamenya ko u Burundi buri mu bihugu bya mbere butanga amaraporo menshi muri Nations Unies, Geneve n'ayandi makomisiyo muri Afurika yirirwa iraza mu Burundi kugira ngo ishobore kutwigira ko sinibaza rero yuko ibihugu byose byobona ko Burundi ari ubwigira hanyuma abandi nabo ngo babone ko atacyo turiko turakora
kubyerekeye amabohero ubu abarizwamo abanyororo barenga 12,000 nk'uko ibitigiri ibyo byobozi bukuru bujejwe amabohero mu Burundi ubyerekana inzu z'imbohe 11 zo mu Burundi ubundi zazubakiwe kwakira batarenga 4,499 n'iki banza cyambere mu rwisende hacu riko urwanira kugumana wari wagitakaje mu ntango z'2018 yo nivuga ko utigenga usubira kucegukana hagati mu 2021 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.